Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese, muduteze amatwi kuri uyu wa mbere, itariki 7 ukwezi kwa 11 mwaka 2016. Muri kumwe na Frederic Mundikije ateramije ibiganiro byo kuri ino saha ya saa 11 n'igice.
Nta muntu muri Amerika ndumva agira ngo ngo ndagonagonwa ngo mangwe imyaka imiraheze ngo mana ndiheze cyangwa imyaka umunani iraheze ngo mana ndiheze.
Uyo ni Sylvestre Ntantunganya yahoze arongoye Burundi, avuga ku matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe.
Inyigisho twokura muri ayo matora mu Burundi ni nyinshi cyane, mugabo njyewe nibaza ko mu Burundi bituma mu matora turabizi.
Uyo nawe ni Perezida Pierre Buyoya, nawe nyene yahoze arongoye Burundi, avuga nawe nyene ukuntu abona amahiganwa y'umukuru w'igihugu ariko aragenda muri Amerika. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugezi wa Choriane Itangishaka. Oriane.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije mu mwese muduteze amatwi muri kino gitondo. Duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Amerika, umuyobozi mukuru w'ibiro by'iperereza bya Amerika James Comey yari yabwiye n'amashinga mateka yuko atacyahindutse mu byo yari yashikirije mu kwezi kw'indwi, aho yavuga ko umukandida wo mu mugambwe w'abademokrate nako Hillary Clinton ataci yakoze cyarenze ku mategeko, aho yakoresha ibyuma bitari by'akazi mu kurungika ubutumwa bwa email. Aho ni mu gihe Hillary Clinton yarakiri mu mabanga y'umushikiranganji ajijwe imigenderanire n'amahanga. Comey yasohoye iryo tangazo ejo ku munsi w'Imana nyuma yaho ibiro vyiwe bitangarije ko bigiye kugira amatohoza mashasha ku wundi mugwi w'ama email yarungitswe hagati ya Hillary Clinton n'uwitwa Anthony Weiner yahoze ari umushingamateka. Uwo mushingamateka Anthony Weiner yari umugabo wa Huma Biden, umwe mu bakozi ba hafi b'umupfasoni Clinton. Umukandida wo mu mugambwe w'abarepublika Donald Trump yavuze ko Clinton akingiga ukibaba na sisitemu y'igihugu ihengamye, aho yabibwira abamushigikiye bari bitavye inama yabereye mu ntara ya Michigan, aho yababwira ati nta kuntu bashobora kuba baragize amatohoza ku ma email mashasha batoye, ama email angana n'ibihumbi 650 mu minsi 8 yonyene. Tuve muri Amerika tuje muri Afrika. Intambara ikomeye mu gisagara cya Galkayo kiri hagati na hagati ya Somalia kikaba kirimo amatati menshi yaraye ihitanye abantu bashika kuri 31. Mu bitavye Imana harimo umumenyesha makuru yahitanywe n'urusasu. Intambara hagati y'abasirikare bo mu karere ka Puntland na Gamuldog yadutse jo ku munsi w'Imana, iryo tana mu mitwe rikaba ryarenze ku masezerano yo gushira ibigwanisho hasi yaramaze umunsi umwe igihugu cy'Abarabu Emirate Arab gifashije uyu mwumvikano wayo. Intambara yahereye mu birengero bwa Galkayo murantunga, impande zompi zararasanye amasasu menshi n'ibindi bigwanisho bikomakomeye imbere y'uko iyo ntambara ishika mu bindi bigwati byo hafi yaho. Abantu bashika kuri 80 barahakomerekeye. Mu masezerano bapfunditse iya Abu Dhabi, abaperezida b'utwo turere tubiri bari barashize urukumu ku masezerano gushira ibigwanisho hasi mu gihe bariko barumvikana ku masezerano yo guhagarika intambara burundu. Bavuganye n'ijwi rya Amerika, abo bakuru b'izo ntara bagirizana kuba uruhande rundi ariko rwatangwa iyo ntambara. Muri Yemen naho umunyamerika yari yarafashwe mu gihugu muri ico gihugu yarekuwe arungikwa mu gihugu cha Oman. John Kerry umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga ya Amerika yashimye iyo nkuru y'irekurwa rya Walid Yusuf Peter Logman, avuga ko ari igikorwa cyiza cyo gushima cyakozwe n'abaroberi b'abahudhi. Umugore w'uwo munyamerika yavuze ko yari yagiye muri Yemen mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 kwigisha icyongereza, acarafatwa ari muri bisi imwunguruza imukura muri icyo gihugu. Ibrahim, naho Papa Francisco asaba abategetsi ku isi yose kubahiriza agateka k'abanyororo bakabagirira imbabazi igihe cyose bishobotse. Papa Francisco yasomye misa idasanzwe yasomeye misa idasanzwe abanyororo bagira ku gihumbi baturuka mu bihugu 12 aho bari bari kumwe n'imiryango yabo abavuga butumwa bo muri ako gasho abagira neza bo mu gisagara cya Saint Basilica. Papa Francisco yasavye ko haba ubutungane butagizwe no guhana gusa ariko kandi bugizwe no kugirira imbabazi.
Urakoze Oriane ku makuru heje kudushikiriza utugume hafi uze kudushikiriza incamake yayo imbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri no saha. Bamwe mu bashinga amateka b'Abarundi basaba umushikiranganji w'umutekano ko bajejwe umutekano bitwaza ibigwanisho bikomakomeye bubireka kubera igihugu kiri mu mahoro. Umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni ajejwe umutekano asigura ko kubera ibihe by'umutekano muke igihugu gihitiyemwo arivyo vyatumye iyo ngendo. Amenyesha ko hataragiraho abajejwe umutekano bo batovyitwaza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Amakenga y'abashinga amateka bafise kubirwanisho bikomakomeye byitwazwa n'abajejwe umutekano cyane cyane na polisi afatiye ku kundi ivyo bikoresho byo mu ntambara bigaragara mu gihugu bivugwa ko kirimo amahoro. Umwe muri bo umushinga amateka Moiza Ntakaruta Imana atanga akarorero ko mu minsi heza yavuye mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi mu ijoro nk'igihe cy'isaha zitatu ashika atangorana abonye mu nzira mu gihe yaraje ku mugwa mukuru Bujumbura. Umushinga amateka Ntakaruta Imana amenyesha ko atangazwa no kubona abajejwe umutekano cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bitwaza ibigwanisho bihambaye.
Ariko rero kanya kwa mushikira nganji twagomba tubaze kubijanye n'inyifato imwe 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 isa n'yahindutse nko mu gisagara usanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atware n'inte kanaka agena modoka igikoho kiri hejuru ukibaza uti kumutekano hari dusubiye kumwe twari tumeze kera hari chopfu kuko nka twiye tugenda ahantu ngo kumugoroba ngiye gufata akantu urashika ahantu ugasanga mbere je narigeze kubaza munsi umwe ngiye ahantu avuga ntigira hari bunyoni batisi watagwa wagenda nabakeye nagomba rero nyakubaha mushikira nganzi hari ababire kuriwe ibijya bintu byo gushira inkoho hejuru nabandi batabire kuriwe mwofasha mukaraba abire kuriwe akabikora ariko abatabire kuriwe bakabireka kugira ngo wa mutekano turiko turavuga turimwo koko ntituhave dufata inyifato itandukanye n'ivyo turimwo kandi tubona ko wasasagaye.
Umushikiranganji w'umutekano asigura ko ari bisanzwe kwitwaza bene ivyo bigwanisho arenga iyo mebunyona ariko ahanura bene kuvyitwaza kudapfa aho bagiye kugira ntibatere ubwo abanyagihugu.
Gushika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye canke yagendanye ikigwanisho bidakwiye. Uwo twobona bidakwiye nawe twumubwira tutisubiza iyo nkota mu rwubati ko nikeneye gusukuroka. Benshi muri abo mwavuze ngo usanga abakomiseri bamwe bamwe hari bamwe basanzwe bari nyuma y'abategetsi kubera imvo z'umutekano twashimye guserura inzara kugira ngo n'umwansi amubonye arenganya agira ati ahasaho kupfa kwiroha. Iyo ni strategy imwe muzo dukoresha twebwe mu bijanye n'ivy'umutekano gusa nabo abafise ububasha n'ubushobozi nk'ubwo bwo kugira sekirite niniya ubumenya nabi ingene bagenda n'aho bagendera kabameze nk'umuntu yibungenze ntapfa kugendera hariho hose ko hari aho ugenda ugasanga niwe wateje umutekano muke kubera abantu benshi n'ivyo ikoho ndabishyize mu tuzitizo ibikoresho n'ibirwanisho kuko birakenewe burya iyo tutabibona ngo bibanze biseruke umwansi nawe ahundagare uno munsi nituba turiko turayaga neza nk'uko imubireke rero bibanze ikora akazi kavyo itere ubwoba n'umwansi nawe ateshwa ate ugiye azogerera n'uzomenya ingene kamwe kagiye karagenda.
Abandi bashinga amateka nabo nka Fabien Nancijya Nino basanga umushikiranganji bunyoni afise ukuri.
Nagiriye nsabe umushinga amateka Ntakiruta Imana ntiyimenyere kugira atahajya amasaha avuze mu Cibitoke kuko nta gihe gihera ukwindwi ihera atabaye icyabaye na hirya yejo baranyuruje abantu iburinga ibyaha mu gisagara nabyo oya hoho birateye ubwoba n'umupolisi cyangwa umusirikare yacerewe ari muri escorte avuze amafirimu nk'ukumengo ni nyine icyubahiro ariko ararengana uravye ari nk'uho bagendana ningene bagenda nabo nyene ubwabo nta mutekano bafise aho rero twoba turavuga neza yuko ibyo mutekano bo bibandanya gose bavyigisha kandi babikora uko biracafise ikibazo gikomeye.
Umushikiranganji w'umutekano yibutsa ko kwitwaza ibigwanisho bikomakomeye atari umukino.
Kwitwaza ibigwanisho biremereye ni na risk bishobora kugirira ko ingaruka mbi wowe nyene mwene kubitwara kandi nka twebwe tuzi ubuhinga ubwo turabizi na cyane cyane kubasumbya ariko nimba twemera gufata izo risque nuko tubona yuko bikenewe gushika munsi runaka ariho twobahumuriza kiretse nimwagira uwo mubonye ariko arifata ukutariko nkabo twitoreye muri azoduhanure hanyuma binanyiranye naho mubaturegere kugira ngo umuntu agarure akikare.
Kumusi wakane wii ndibitu rangije, umushikanganji umutekano walengi yome bunyoni, nuku hivu na wansi, Emmanuel na umvukie, bari batu mweko nina mashinga mateka. Ahanini, bawa jiruwe kubibazo, vya wasirikai na polisi, bajamu wikorgu wazio hukarukana maholo numutekano mwindi bihugu. Iruhande yavyo abashikiranganje barishwe kandi no kubindi bibazo by'umutekano n'ibindi byose byerekeye abasirikare na polisi harimo n'ukuntu babayeho. Eloge burika neza Bujumbura ijwi rya America.
Aho kera ku munsi wa kabiri muri Leta z'Ubumwe za America hazoba amatora yo guhitamwo uzorongora America mu kiringo c'imyaka 4 hagati ya Hillary Clinton aserukira umugambwe y'abademokrate na Donald Trump aserukira umugambwe w'abarepublika. Mbega iyo matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoha icigwa ikihe abarundi eka n'abanyafrika muri rusange? Mbega amakuru yatangajwe ko hariho umukandida umwe yavuze ko mu gihe yo tsindwa amatora atakwemera ivyavuye mu matora, ivyo bintu abantu babifashe gute? Reka dutangure twumvirize abashinga nayo babiri twatumiye, Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi na Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi. Reka dutangure dutega amatwi umushyanahe Pierre Buyoya.
Bwa mbere nibaza ko byavuzwe yuko ujya mu gabo Trump atazokwemera ivuye mu matora, nibaza ko atari byo, kuko mbere abatari bake nabo basangiye umugambwe n'uwo yatoye ngo babiyamamaze hamwe asa n'uwabi inyujiye, kuko uravye amategeko muri Amerika ukaraba mu migenzo ya politike y'icyo gihugu ntaho yobikisha. Naho rero yo ivuga ko atabyemeye ntaho byoshika ku bwanje, mugabo nimbira ko yagombye kira cyumviro ashikirije kwa tizigiye cyane cyane bamwe mu bari ku butegetsi muri icyo gihugu. Inyigisho twokura muri ayo matora mu Burundi ni nyinshi cyane, mugabo jewe nibaza ko mu Burundi tubanye amatora turabizi. Mu Burundi ikintu kigoranye mu byerekeye amatora nuko abanyepolitike cyane cyane abo bari ku butegetsi bakurikiza amategeko nkuko ari. Ibyo rero twebwe turacyakeneye kwiga bitari bike, kuko amategeko ariho, ibwirizwa nshingiro ririho, mugabo urabona ingene tubikurikiza. Icyo ni icya mbere. Mu by'ukuri demokarasi, bavuga muri demokarasi ko ikintu gikuru kiriho ari ukurikiza amategeko, ibyo bita mu gifaransa etat de droit. Aho rero navuga ko mu Burundi ariho duhobaho, sinavuga ko tubuze amategeko. Ikintu tubuze ni uko tuyakurikiza. Mu Burundi ako hirize kuba amatora hagati ya Bush na Al Gore bagaharira hakaba impari, mugabo urwego rukuru bita sendare ntega kwa rumaze kuvuga ati bugenda uko bose baciye babyemera.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, nk'uko mubivuze igihe Bush na Al Gore ariko barahiganwa, sentare yarafashe ingingo kubahiza amategeko nk'uko mubivuze. Nivyo, reka tuje no kuri Perezida Sylvestre Ntibantunganya ku bibazo bibiri nyene byabajijwe, eka byabajijwe na n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika. Yagize ati Trump yarigeze gutangaza ko mu gihe ivyavuye mu matora vyokwerekana ko atatowe atazo kwemera ukuntu ayo matora atunganijwe, ayo matora azoba yibwe. Muce muvuga kandi no kuvyerekeye icigwa amatora muri Amerika yoha ibihugu vyo muri Afrika n'Uburundi burimo mu kanya gato. Murakoze.
Igihe iyo sentare nkuyo muri Amerika yagira icishikirije, yavuze ko hatsinze Bush.
Navuze ko bari abacamanza 9, 5 ba Republika, 4 ba Demokrate, bakavuga ko insinzi ari ya Bush kandi igihugu cyose cyacecemera iyo ngingo.
Hanyuma rero kuri rya Trump yavutse n'akarorero kabi cyane cyane kuri Afrika ikiriko irarondira nyine yotembere muri demokrasi. Kiratira kuvuga hakiri kare ngo jewe mbere ntanakiri kare kuvuga ngo jewe byo mu matora nzovyanga. Uvuga uti amatora tuyategure neza mu buryo butunganye mu buryo burongorotse ikizovamwo twese tucemere. Mbere ngaha nico cyumviro nyamukuru je shaka yuko abantu baremera mu Burundi n'ahandi. Urya iyo ugiye guhiganwa ubuzi yuko hashoboka ibintu bibiri. Nuko usoka kuri wabaye wa mbere cyange ku wabaye wa kabiri cyangwa wa nyuma. Mugabo ukemera icavuye mu matora. Igihambaye rero ngaha ikomeye kandi kuri ubu muri Afrika no Burundi wacu tutarashobora kubikana ko deza n'ingene bitunganywa. Umuntu ntagende atunganya ibintu kugira ngo bizoze inyuma abariwe bishira mu buryo bwiza.
Unihoni mnanya tubashikize makuru ya sport n'imikino duhere kuri mugenzi wacu Evariste Nzikonya nka atushikize ayo mu Burundi.
Ishirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi rwari rugize iminsi rudashemeye rwaratunganije kuva ku munsi wa gatandatu ihiganwa ku rwego rw'igihugu. Bernard Bizoza icegera cy'umukuru w'iryo shirahamwe rihurikiyemo imigwi 26 avuga ko hari imigwi yo mu gihugu hagati ititabye ihiganwa icabitunye kukaba ari kubura uburyo nk'uko bivugwa n'icegera cy'umukuru w'ishirahamwe rya karate ku rwego rw'igihugu. Yabwijwe rya Amerika ko ari nakaryo ko gutora abananotsi ba mbere bazoserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu yimirije.
Champion national ku mwaka uheze nzashobye gukunda kubera ibihe twari turimo. Umunsi rero turi ngaha anye mu nkino novuga mu mahiganwa ku rwego rw'igihugu cyo twita champion national. Ubundi twama tugira imyaka yose kugira ngo turabe umugwi witeguye neza urushinge indi migwi yose mu mwaka tuba turimo. Rero ni championnat national edition 2016.
Mufise abona kwita abanonotsi bangahe mufise ama club angahe ku rwego rw'igihugu?
Ku rwego rw'igihugu dufise ama club yobashika hafi 26 mugabo ngaha ama club ari ngaha ni 16. Bavuga ko ama club menshi yarugura atashoboye gushika cyane cyane ku mvo zijanye n'uburyo ubundi kumugwi uzanya abanonotsi ngaha bateza kubamenya kubijanye n'izo kubafungura kubaradza. Migwi rero yaruguru iracafise uburyo buke ama club yashoboye kushika ngahara ama club cyane cyane y'Ubujumbura n'ama club yo mu ntara zegereye Ubujumbura nka bubanza cibitoke
ko musubiriye gutunganya amahiganwa. Migambi ya Kazoza ni
migambi ya Kazoza ubwa mbere twe turafise aho duhera turasi intambwe twari tugeze ko urukino rwa karate n'urukino novuga ko rufise izina ryiza haba mu gihugu uravye imidari tumaze kuzana haba mu karere twari aba mbere kuva mu mwaka w'2008 gushika mu mwaka w'2014 aho duherukira amahiganwa yo mu karere. Tuvuga roko izi nkino zidufasha ubwa mbere kubona abakinyi ngene bahagaze bikadufasha kandi cyane cyane urongoye umugwi serukira igihugu kuraba abakinyi yoshobora gutora bazoserukira igihugu mwaka uza mwaka w'2017. Twifuza rero ko uburyo budukondiye ko twosubira ku ico kibanza cyacu ca mbere tukaronka uburyo bwo gusohoka. Hanyuma novuga ko duhiriwe duhishije ko urukino rwa karate ntigwahora ari Olympic mugabo uwo mwaka nyene mu kwezi kw'icyenda baragweme ko mu rukino Olympic. Havuga ko rero kuri twebwe arakarusho kaniniya kuko tuzoshobora kwitegura kugira dushobore kuja mu mahiganwa abera ku rwego rwa Afrika cyo bita Jeux Africa mbere tukanitegura dushobore kuronka abo kwiza ibisabwa kugira ngo dushobore kuja muri Jeux Olympiques zobera i Tokyo mu mwaka w'2020.
Mu mpera zindwi kandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu yarigeze ku munsi wa 12 w'ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu musongati w'igitega wakiriye Atletico Olympique w'i Bujumbura urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi. Aigle Noir w'imakamba wakiriye Lydia Ludic Burundi Sport for Africa w'i Bujumbura ku kibuga Eagle Park Stadium c'imakamba iyo mirwi ntawatsinze uwundi kuko urukino rwarangiye ari ubusa ku bundi. Ngozi City wakiriye Interstar w'i Bujumbura ku kibuga Agasaka cyo ku mugwa mukuru w'intara Ngozi naho nyene nta gitsindo cabonetse iyo mirwi yaranganije ubusa ku bundi. Flambeau de l'Est wo mu Rwigi wakiriye Message Bujumbura urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Ku kibuga citira umugano Ludovico rwa Gasore igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Buja City na Message Ngozi. Buja City niwe watahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Message Ngozi igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo kuri ico kibuga nyene. Lelier watanye mu mitwe n'umurwi wa gisirikare Muzinga urukino rwarangiye atamurwe n'umwe winjije igitsindo. ku munsi w'Imana habaye inkino zibiri Rusizi FC umuntara cy'Ibitoke wakiriye Vitaro umugisagara cha Bujumbura ku kibuga urumuri cyo muri commune Buganda ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Vitaro y'igitsindo kimwe ku kibuga citiri umugano wa Ludovico Gasore Magaha Star umuntara ya Rumonge watanye mu mitwe na Olympic Star y'Umuyinga urukino rwarangiye ku nzinzi ya Olympic Star y'ibitsindo bibiri Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Unahudu hakanya mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda dushikirize amakuru ya sport n'imikino mu Rwanda.
Kuri iki cyumweru tariki ya 13 muri kwezi kwa 11 mu Rwanda hazatangira isiganwa mpuzamahanga ngaruka mwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Iyi izaba ari inshuro yarya 8 kuva ryashyirwa kuri gahunda y'amasiganwa y'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi Union Cycliste Internationale mu mwaka w'2009. Nkuko bisanzwe Tour du Rwanda izatangirira ku musogongero ariwo bakunze kwita prologue aho abakinnyi bazasiganwa ahareshya n'ibirometero 3 n'igice bazenguruka Stade National Amahoro I Remera intera nyirizina zizakurikiraho guhera kwa mbere y'icyumweru gitaha ni Kigali Ngoma Kigali Karongi Karongi Rusizi Rusizi Huye Muhanga Musanze Musanze Kigali hakiyongeraho n'intera y'umusozo izazenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali Urwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe atatu ariyo Team Rwanda Ami Sportif y'Rwamagana na Benediction mu karere ka Rubavu abakinnyi baya makipe bafite icyizere cy'uko bazitwara neza nkuko byagenze mu marushanwa abiri aheruka ya Tour du Rwanda abahabwa amahirwe kurusha abandi ni Jean-Claude Wizeye Gasore Hategeka na Areruya Joseph uyu Areruya niwe watahukanye umwanya wa kabiri umwaka ushize azakurikiye Jean Bosco Nsengimana waje kwisonga Usibye abakinnyi bazaba bambaye imyenda y'amakipe mu Rwanda hari n'abandi banyarwanda bazaseruka mu makipe yo hanze aboni Valence Ndayisenga na Bonaventure Uwizeyimana bazaba bakinira Dimension Data yo muri Afrika y'Epfo na Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe ya Bike Aid mu Budage aba bakinnyi b'abanyarwanda ariko bazaba bafite akazi katoroshye ko guhatana n'ibindi bikonyozi bisanzwe bihagaze neza mu ruhando rwa Afrika muri abo bakinnyi bakarahabutaka bafite inyota yo kwambura ikamba abanyarwanda twavuga Emmanuel Gebre Xavier na Eyob Metker bo muri Dimension Data Elias Afwerki na Tesfom Okubamariam wo mu ikipe y'igihugu Eritrea Azedine Lagab w'ikipe y'igihugu Algeria n'abandi Iri siganwa rizaba rishiraniro kuko rizaba ririmo abakinnyi bakomeye kandi rikazanyura ahantu y'imisozi hasaba imbaraga nyinshi nibyo bisobanurwa na Aimable Bayingana perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda
nubwa mbere Tour du Rwanda izaba igiye Rusizi nanone kava Rusizi ijyahuye inyura mu ishyamba rya Nyungwe navuga ko iyo nzira ari inzira cyashya ikindi kigaragara nuko izaba ari tour cyane cyane yo mu misozi miremire uretse nka etape ya mbere ya Kigali Ngoma izindi zose zaba ari etape zo mu misozi zizaba ari siganwa risaba ingufu nyinshi cyane
muri Tour du Rwanda y'umwaka amakipe 17 niyo azaba yagukereye ayo ni Team Rwanda Ami Sportif na Benediction mu Rwanda amakipe y'ibihugu bya Eritrea Ethiopia Kenya Afrika y'Epfo Misiri Algeria hakaba kandi Dimension Data yo muri Afrika y'Epfo Down Under yo muri Kenya hakaba na SN Velo yo muri Cameroon hari kandi Cycling Academy yo muri Israel Bike Aid yo mu Budage lowestate.com yo muri Canada Haute Savoie Rhône Alpes mu Faransa tutibagiwe Meuble de Carte yo mu Suisse yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi ry'Amerika ryabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye kubibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ugucuruza abantu canke ubucakara bwo mu bihe vya none ni icaha kirimwo gucura abantu bufuni na buhoro mu ntumbero yo kubakoresha ku nguvu canke kubashurashuza ku mpamvu z'amafaranga hakoreshejwe inguvu. Gucuruza abantu ni icaha cibonekeza mu bice bitandukanye vyo kw'isi nta gihugu na kimwe ico kibazo kitarimwo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirahari. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko urugamba rwo kugwanya gucuruza abantu ari urugamba makungu ategerezwa guhagurukira. Kugurisha abantu ni icaha gityoza agateka ka muntu kandi kigeramira umutekano kw'isi. Biragiramira amategeko bituma haba ruswa birakwiragiza indwara birasambura imiryango. Biragiramira bikomeye iterambere mu gihe amakungu ariko agerageza gushika ku migambi y'iterambere yo mu mwaka w'2030. Inyuma yako perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ateye akamo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2012 ko gukomeza utwigoro twa leta two kugwanya gucuruza abantu umugwi yashizeho ujejwa gukurikirana no kugwanya gucuruza abantu waratumye ko abategetsi ba leta abikorera ku giti cyabo abarokotse ubucuruzi bw'abantu abamenyesha mana abaserukira amashirahamwe ategemeye leta abajejwe gushira mu ngiro amategeko abigisha mu mashure kaminuza kugira bashire mu ngiro umugambi uhuriwe ko ugufashanya kugira ivyo bitume ubwo bubisha butaba no gukingira abashobora kugira migwa n'ubwo bubisha hamwe no gukurikirana ababukora umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko kubera gucuruza abantu vyabaye muri kahise atari ukuvuga ko abantu boshobora kuvyihanganira avuga ko guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none ari urugamba makungu ategerezwa gutsinda amenyesha ko mu gihe bategerezwa gukora kurushiriza kugira bazimanganye impamvu n'inkurikizi zo gucuruza abantu leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya kuja imbere y'ibindi bihugu mu rugamba rwo guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none bakoreye hamwe bagasangira makuru bagakorana n'amashirahamwe atari make leta ya Amerika izobandanya kwihweza uburyo bushasha bwo guhagarika abasinzikajwe n'ubucuruzi bw'abantu
ibyo byari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika mbere ko dusozera igano byacu byo muri iki gitondo reka mugenzi wacu Oriane itangishaka agaruke atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi Oriane
urakoze Frederic Mundikije twabwiye ku muyobozi mukuru w'ibiro by'iperereza ya Amerika James Comey yaraye abwiye n'amashinga amateka yuko atacahindutse mu byo yari yashikirije mu kwezi kw'indwi aho yavuga ko umukandida wo mu mugambwe w'abademokrate Hillary Clinton ataciye akoze cyarenze ku mategeko aho yakoresha ibyuma bitari by'akazi mu kurungika ubutumwa bwa email aho ni mu gihe Hillary Clinton yari mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga Comey yasohoye iryo tangazo jo kumusuye imana inyuma yaho ibiro vyiwe vyari byaratangaje ko bigiye kugira amatoza mashasha kuyundi mugwi wa email yarungitswe hagati ya Hillary Clinton n'uwitwa Anthony Weiner yahoze ari umushinga mateka muri misa idasanzwe yasomwe ejo misa yari kimwe mu bikorwa by'umwaka mutagatifu w'imbabazi z'Imana i Vatican ugiye kurangira mu mpera z'uku kwezi Papa Francisco yasomye iyo misa idasanzwe abanyororo bagera ku gihumbi niyo yasomye iyo misa abo bakaba baturuka mu bihugu 12 aho bari n'imiryango yabo abavuga butumwa b'i Vatican n'abavuga butumwa muri Vatican n'abagira neza bari bahari Papa Francisco asaba abategetsi ku isi yose kubahiriza agateka k'abanyororo aba bakabagirira imbabazi igihe cyose bishobotse Papa Francisco yasabye ko haba ubutungane butagizwe no guhana gusa ariko kandi bugizwe no kugirira imbabazi abantu bakagerageza kubafasha gusubira mu buzima busanzwe Papa Francisco yabwiye abanyororo ko umuntu wari we wese amaze gukora ikosa abasaba ko batokwigera bihebura kandi babandanye bizera mu mbabazi z'Imana. Ayo ni incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ko namaduteza amatwi mubandanye mutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Iyindi nkuru tutara ja kumusozo w'iki kiganiro ni inkuru twabashikirije yerekeye umunyamerika muri Yemen yarekuwe yari yarafashwe ubushikiranganji bujijwe imigenderanire n'amahanga ya bwa Amerika burashima iyo ngingo yafashwe n'abaroberi b'abahuzi
naho turangirije ibiganiro byacu byo muri isaha nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Undikije mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.